Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse incuti bakunze muzindukanye natwe miganiriro byo kuri no wa mbere kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nazwe ngiye kwashikiriza makuru tubafitiye muri kano kanya tukayahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, turahera kuyabandanya avugwa ku bwicanyi buherutse kuba muri Afghanistan. Perezida Joe Biden hamwe n'umutambukanyi wiwe Jill Biden barabonanye n'imiryango y'abasirikare 13 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishwe n'umwiyahuzi hafi kibuga cy'indege cy'i Kabul muri Afghanistan mu ndwi iheze. Abanyafghanistan hafi 170 nabo nyene bariciwe muri icyo gitero. Abo basirikare bari ku rugero rw'imyaka iri hagati ya 20 na 31. Abo batanu muri bo bari bafise imyaka 20. Imiryango yabo yarabonanye na perezida mu ikambi y'abasirikare barwanira mu kirere muri leta Delaware ejo ku munsi w'Imana, aho bakoreye n'umuhango wo kwakira ibisigarira by'abo basirikare bicigwa mu rugamba bari mu mahanga. Icyo gitero cyabaye mu ndwi iheze igihe 1000 by'abantu bari bakoraniye hanze y'ikibuga cy'indege bariko barahunga Afghanistan inyuma y'aho abatalibani bafatiye igihugu. Tukivuga kuri Afghanistan, ubutegetsi bw'abatalibani bwaremereye ibihugu 100 ko buzobandanya bureka abanyamahanga hamwe n'abanyafghanistan bafise impapuro z'ingendo kuva mu gihugu umutekano naho abasirikare ba Amerika bazoba bavuyeyo ejo ku munsi wa kabiri ku itariki ya nyuma. Ibyo bihugu byabivuze ejo ku munsi w'Imana. Umugwi w'ibihugu 100 byateye umukono kuri urwo rwandiko urimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi. Ibyo bihugu byavuze ko bizobandanya bitanga ibyangombwa by'impapuro ku banyafghanistan babafashije mu gihe bari muri icyo gihugu. Ubushinwa ariko n'Uburusiya ntibiri mu basinye kuri urwo rwandiko.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tuve mu makungu dusimbire muri Afrika. Perezida mushasha aheruka gutorwa muri Zambia Hakainde Hichilema ejo ku munsi w'Imana yaragenye abategetsi bashasha mu rwego rwa gisirikare yongera subiriza abakomiseri bose b'igipolisi mu gihugu. Ni nyuma yaho yemereye abanyagihugu guhagarika ubutegetsi bw'igikenye bwa leta ihitiye. Imihari haranira agateka ka muntu yagirije perezida Edgar Lungu yatsinzwe kuba yarahohoteye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe aho igipolisi cishe abashika 5 kuva mu 2016. Hakainde Hichilema yatsindiye ubutegetsi mu ndwi iheze yafashwe inshuro zirenga kuri 10 mu gihe ciwe ca politike ku ntwaro ya Edgar Lungu. Hichilema yaremeye kuzokurikirana abo bose babangamiye abanyapolitike no gushigikira ibimenyeshamakuru vyigenga. Hari mu ijambo yashikirije igihe yimikwa ku munsi wa kabiri w'indwi iheze. Abajeje umutekano muri Mexique barazibiye umugwi w'abimukira baharurwa mu 100,000 barimwo abana bariko barerekeza mu buraruko bizigiye kuzoshika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugwi wari ugizwe n'abo muri Haiti 3, abo muri Cuba n'abandi bo mu bihugu byo muri Amerika yo hagati batanguye urugendo bava mu gisagara cya Tapachula hafi y'urubibe Mexique ihana na Guatemala. Leta ya Mexique yavuze mu ndwi iheze ko izobandanya ishyira mu ngiro politike yise guma muri Mexique ibuza abimukira kwinjira muri Amerika. Abimukira bava muri Amerika yo hagati bariyongereye kuva mu ntango z'uyu mwaka, kandi mu minsi iheze abamuka muri Haiti nabo barisutse ku bwinshi inyuma yaho igihugu cyabo gishikiwe n'ibyago by'ibihuhusi n'imvura. Abasirikare barenga 14,000 ba Amerika nibo barungitswe mu bumanuko bwa Amerika gufasha ibindi bigo bikorera muri icyo gisata kugira bahashe uwo muzo wabi.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijugi Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika ikaze mu gice cha kabiri cano makuru ingingo nkuru nkuru ziyagize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ugiye gushiraho urupapuro rw'inzira gwerekana ko umuntu yakingiwe ikiza cumugera la virus ya corona kugira ngo ashobore gutembera mu bihugu bigize uwo muryango atankumanzi
tugasaba yuko urucancu no musi guboneka goba umuntu akagwiteza ruko abishatse iribe itegeko libuza yuko iterambere yo muri akarere kafika buseruko mu bijanye yuko abantu bagenda bagenderanira canke bashora ibintu hanze
uyu ni Olivier Suguru hatwara ishira hamwe ry'amahinguriro mu Burundi iyo nkuru co kimwe ni y'abanyagihugu mu karere ka Rusizi turi mu burengerazuba bw'u Rwanda bagiriza ikigo kijeje gutanga umuyaga nkuba muri ico gihugu Regime Mfunyafunyo kubononera ibiterwa turazigaruka ko hande hato muwe hafi ya maradio yanyu Nongere ndabahikaze ncuti bakunzi b'ijwi rya Amerika umuryango wa Afrika y'ubuseruko igiye gushiraho urupapuro rw'inzira passport mu gifaransa gwerekana ko umuntu yakingiwe ikiza cumugera utera virus ya corona kugira ngo ashobore gutembera mu bihugu bigize uwo muryango abikorera utwabo n'abadandaza bakunda kujabuka imbibe bari mu barabwa niyo ngingo nkuko vyatangarijwe ibujumbura mu ndweze n'icegera c'umunyamabanga mukuru wa EAC Burundi busigura ko iyo ngingo izoba ije kubanga mira agateka kazi na muntu mu bwigenge bwiwe ibindi kuri no nkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda
kubwo umujyango wa kare ka Afrika y'ubuseruko EAC ni ngombwa ko habaho murekarengane imeze nk'urupapuro rw'inzira passport werekana ko umuntu ashaka kuva mu gihugu kimwe aja mu kindi muri uwo mujyango yamaze kwiteza urucanco rw'ikiza ca corona kugira ngo akingira abandi mu birori byo kugura icese ihanishwa gibiva mu mahinguriro salon industrielle ibujumbura icagira c'umunyamanga mukuru wa EAC Christophe Bazivamo yahamagariye abagwiza tunga ndetse n'abantu bose bo mu bihugu bitandatu bigize umujyango wa EAC kwihutira kwicandagisha kugira ngo bazoshobore kuronka iyo murekarengane.
Now cases are increasing, but when we talk about vaccination,
ati rero by'abandura ntibisibe kwiyongera ariko gucandaga abantu nibiriko bigenda neza na gato mu bihugu bitunze nk'iburaya bageze ku bice birenga 70% batanga incanco ariko twebwe turacari munsi bice 2%. Ikizokurikira nuko twese mu karere kacu tubwirizwa kwikingiza kugira ngo turenge imbibe twarejeje gutegura rero murekarengane izohabwa abamaze kwicandagisha muri EAC kugira ngo abari bo barengane imbibe mu minsi iza kandi mugwi wategura ye yimurekarengane warakuranye n'abaserukira ibihugu byose harimo no Burundi.
We have been working with all East African Community partner states including Burundi.
Nawe biruko umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yuguriye cese iryo hayanishwa abona ko iyo murekarengane ya COVID-19 izo havibangamira uburenganzira bw'abanyafrika y'ubuseruko mu kwishira no kwizana. Ati duhamagara inzego mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuzofata ingingo zibereye zitabangamira abanyagihugu bacu kuja ku mirimo no kwikingikiza cumugera wa corona ntihagire uburenganzira n'ubwigenge na bumwe buzohonyangwa. Ahansiguye neza ni ku byerekeye gutegeye ku rucanco n'izo ngingo zo kwishira no kwizana umuntu abanje kwicandagisha. Ubutumwa duhaye ibiro bya EAC nuko muri murekarengane ya Afrika y'ubuseruko abatonyanga uburenganzira n'ubwigenge bw'ibihugu bihugize n'abanyagihugu. Olivier Suguru atwara ishirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi ryatunganije iryo hayanishwa nawe nyene abibonamwo amahinyu kuri ubwo buryo bushasha bwo kwikingira ikiza cumugera wa corona mu karere ka Afrika y'ubuseruko.
Ibindi navyo byerekeye by'urucanco twavyumvise mugabo tugasaba yuko urucanco no musi guboneka goba umuntu akagwiteza ruko abishatse mu burenganzira bw'umuntu umwe wese uko avyifutse rukaboneka mugabo ntiribe itegeko libuza yuko iterambere yo muri akarere kavuka buseruko mu bijanye yuko abantu bagenda bagenderanira canke bashora ibintu hanze kuko udafite ubucanco atojayo.
Uburundi nico giye guconyene kitaratangura gukingira abanyagihugu mugera wa COVID-19 muri EAC, naho ibanki y'isi yose yemeye guha Uburundi incanco za corona. Umushikiranganje w'intoro ya gati mu gihugu n'umutekano ari nawe atwara umugwi w'igihugu wo kugwanya ico kiza yarakuri inkoni kugishitsi abanyagihugu ko leta itazo kwigera ibahimiriza kuja kwikingiza. Gervais Ndirakobuca yari kuri mikro y'ijwi ry'America mu ntango z'uku kwezi.
Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaksi yo gukingira abantu, yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaksi. Nibatuzanire iyo vaksi tuyibike, kandi n'uwazotuzanire iyo vaksi ntagire ufaranga narumwe asaba leta, nta narumwe ngo leta ngo iremeye ko vaksi ngo abarundi bavagise. Ntabwo twavuze umurundi azokumva abishaka ko akeneye vaksi azoca agenda yitura abikeneye bamutera urushinge bamutera iyo vaksi ku bushake bwiwe mugabe bizomushikira.
Ico bikoze umuryango wa EAC usigura ko murekarengane iriko irakogwa izotuma bayifise baja no mu bihugu vya Buraya na Amerika atankomanzi. Christophe Bazivamo:
If we are not vaccinated it will be also difficult to travel in the whole world.
Erega no ku isi niko bimeze, ubu ntawe uzosubira gutembera ku isi atamaze kwikingiza, natwe rero ntitwosigara inyuma. Murekarengane yacu ikozwe ku buryo ikorana n'iza Amerika n'Ubwongereza, kandi n'umuryango w'ibihugu by'Iburaya waratwemereye ko Abanyafurika b'ubuseruko bafise murekarengane bazojayo. Iyo murekarengane yareretswe inama y'abashikiranganje b'amagara y'abantu iheruka, ubu naho turiko turayinonosora neza kugira ngo Abanyafurika b'ubuseruko natwe twemererwe gutembera ku isi. Ibihugu bitandatu bigize uwo muryango wa EAC arivyo Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania na Sudani y'Epfo bimaze kubura abantu hafi 900 bahitanywe na COVID-19. Abarenga 547 nabo barafashwe n'ico kiza nk'uko vyerekanwa na OMS ishami mpuzamakungu gitamagara y'abantu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye tukiri mu Burundi. Leta ivuga ko ariko harigwa umugambi wo kugabanya intara n'amakomune bigize ico gihugu. Bamwe mu bahinga mu vyerekeye ubutunzi bavuga ko ari umugambi mwiza uzotuma leta igabanya amafaranga yahora iriha baburamatari n'abamustanteri hamwe n'ubundi buryo bwatangwa mu vyo bakenera. Idonido numenyesha makuru wacu Elo Jubirika neza akorera mu biro vy'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu umuteka none iterambere rusangi niwe yashikirije kino cifuzo. Gervais Ndirakobuca casigura ko bitakiri ngombwa ko Burundi bugira intara n'amakomine bufise muri kino gihe ca none. Yemeza ko ataterambere ry'abanyagihugu rishoboka hakiri intara zirenga 10 n'amakomine arenga 100. Amenyesha ko bimaze kwibonekeza ko hari n'amakomine bigora kwegeranya amakori n'amatagisi bitewe n'uko atahana isoko ya kirazira afise. Uko niko Ndirakobuca twari bushikanganje bujeje intwaro yo hagati yabisiguriye baburamatari n'abakuru b'igipolisi mu ntara z'u Burundi.
Nagira namumenyeshe yuko mu bushikiranganje ugiye gushiraho vyihuta mu maguru masha imbibe zose. Turiko dukora igikorwa gikomeye cyane aho turiko turaraba yuko mbe turi cyakeneye intara 10 dukeneye amakomini 100 turiko turabikorera ko kugira by'ukuri tubabe amakomini igihugu cyacu cyoba gikeneye intara igihugu cyacu cyoba gikeneye kugira ryaterambere rusange ikunde ko sinibaza kuri iterambere rusange cyuko turarondera rizokunda dufite intara zirenga 10 dufite amakomini 100.
Umugambi wo kugabanya intara n'amakomine wari washyizwe imbere n'umunyapolitike yigenga Francis Rohero yari yitoreje ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Yatubwiye ko icyo cyiyumviro kije hageze hafatiwe ku bantu bubaba ku kilometero kwadarato mu Burundi. Uko niko bitwiganira.
Igihugu cy'u Burundi gifite kilometero kwadarato iri munsi y'2008. Abanyagihugu bariko bararenga 12 million, ni ukuvuga 550 ku kilometero kwadarato. Ntidushobora kubaho uko tubonye. Twawushyikirije uwo mugambi kugira ngo abantu bumve yuko bagira aho baba bakagira aho bimburira ibikorwa byinshi by'umwimbo bijanye n'uburimyi, ubworozi, amahinguriro n'ibindi, bakagira n'ashobora kuja amashamba. Igihe rero agwiriye intara n'amakomine bigwiza ico bita uburemere bwa administration, bigatuma abantu badashobora kwimbura uko babishaka. Twabisigura kugira ngo abantu bumve yuko bizana ubutunzi cyane mu gihugu, bigatuma ico no kwita itunganywa planification igenda neza, hanyuma bikagura n'ico no kwita tourism n'ibindi byinshi. Uwo mugambi rero je ndagushima kandi nawe ushize imbere, ndanashimye ko bari mu burongozi uno munsi bashobora kuyimvira
umushyanganye ndira ko buca yifuza ko nabarongo intana n'amakomine batwara imirava kandi yinjiriza igihugu vy'ukuri
nimbari mu ramatara mu ramatari afisa atwara haboneka nimbari mu staneri abari mu staneri atwara haboneka kandi amakori n'amataxi ayatoza kuko turabona ko ara makomine amwamwe usanga bingo yatagira n'isoko
ariko rohero yahiganywe mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze asanga hakwiye kugishwa inama abahinga kugira ngo ntiyapfa kokize
ntumbero sisa tuzogaruka hahandi harize imyaka 40 muri iki gihugu barongereje intara bitwaza ngo bagomba ngo kwegereza ubutegetsi abantu uno munsi turi kutabona ko atacho byunguye igihe rero dufata intumbero zitarizo dushika ku nyishu zitarizo tugasanga twasubiye kwihenda tugasubiramwo ejo na hijya ejo nibumve neza ico bizana mu by'ubutunzi bw'igihugu batahure neza ko bumva ico bavuga simba kandi ndananezerwa igihe bavuga ngo bari ko bariyumvira ngo bari ko baravyiyumvira umukuru w'igihugu yabifashe ku ingingo nibafata ingingo biyegereza abantu b'incabwenge barabafise muri iki gihugu barabafise benshi no mu migambo yabo biyumvira bagira bati twafashe ingingo ntituze gufata umwanya wo kwiyumvira kwiyumvira umuntu yitoza azi neza ico agira shikiko akagishira mu ngiro hamakemanga ejo inyisho zivuyemo
mukuru ndiye ko batumwa ko Francis Rohero yibaza ko intara zitarenga 5 mu Burundi zotuma isindi yiyongera n'amahinguriro bakagira ibanza bikwiye abarizwamo kandi iterambere rikihuta ku munyagihugu
intara y'umuburaruko nitacohoha intara y'umumanuko nitatanganyika intara y'umubuseruko nitaruvu intara y'umuburengero nitarusizi n'intara y'uhagati nitaruvironza nazitiriye inzuzi zikomeye n'ibiyaga byacu kugira ngo bidufashe kudutera kudushira hamwe mu gihugu na cyane cyane kwa mengo ibintu by'ima by'ingorane z'intara byaragira tera ingorane muri iki gihugu ivyo rero nashaka yuko biduhuza hanyuma amakomine yacagabanuka ivyo rero byatuma nerekana neza ingene ibikorwa by'uburimyi by'ubworozi n'iby'amahinguriro bifata ikibanza gishika ku 40% y'igihugu amashamba agafata ikibanza gishika ku 40% aho abantu baba ibisagara bigafata ahantu hangana n'ibice 10% tugatahuzanya ingene bimeze hanyuma igihe leta ishora amahera akomeye yayo mu by'umwimbo ikabishora mu by'amahinguriro no mu guha abantu aho bakorera hanini aya makoperative twari ko turavuga ingene leta iyinvestisamo nibibe ibintu byabo bakora kugatwe kabo bikaba ibintu bitahuritse neza abantu bacha baronka akazi bagakora bari mu bisagara tunganijwe neza birimo byankeneko kitugume twese twuzura mu gihugu abantu bari ko barapfa amatongo atanayahari
igihugu cyo Burundi kugeza ubuhigizwe n'intara 18 zirimo imigwa mikuru ya politike gitega n'ubutunzi Bujumbura hamwe n'amakomine 119 eloje burika neza ijwi rya Amerika
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yacu tubabandanize mu Rwanda neza na neza mu karere ka Rusizi mu birengera zuba ahavugwa abanyagihugu bagiriza ikigo ca leta kijeje gutanga umuyaga nkuba REG kubononera ibitegwa ntikibishure umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri no nkuru
icyo gihe baraje bafata imyaka y'abaturage baratema
bahakenye ikawa zanje batana nyende batana indimu n'amavuka noneho ndategereza
ni bamwe muri abo baturage biganjemo mu murenge wa Nyakabuye ho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda baragaruka ku kibazo cy'imitungo yabo yangijwe ubwo hakorwaga umuyoboro w'amashanyarazi unyura muri uwo murenge
baratema barambika hasi hari mwibiti by'intuzi bigeze kuri 20 nabyo baratemye barambika hasi hari n'ikawa zigeze ku 10 nazo baratemye barambika hasi hamwe n'izindi 150 byose bashyize hasi imyaka yo baratubwiye ngo imyaka ngandura rugo ngo yangiyo yo ngo ntabwo ngo tubivuga kuko n'imyumbati yari irimo baratemaguye barambika hasi
ikibazo cy'aba baturage kirafata imizi mu mwaka w'2012 ubwo icyari ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe ingufu amazi isuku n'isukura ewasa mu mpine cyatunganyaga umuyoboro ujyana umuriro w'amashanyarazi muri ibyo bice batuyemo ku rutonde biragaragara ko ari abaturage bagera kuri 99 babariwe amafaranga y'u Rwanda yose hamwe asaga gato miliyoni 15 kuva icyo gihe kugeza na n'ubu imyaka ibaye 9 bayasiragiraho
akarere twagiye tukandikira n'umurenge twagiye tuwandikira ibyo bintu byose ku murenge hariya ushinzwe ubutaka ibyo bintu arabizi ari nige nange ubwanjye nigeze njya kumwirebera arambwira ati genduza n'icyangombwa cy'ubutaka cyaho hantu ndagenda ndagifata ndagifotora nacyo ndakimuhereza arambwira ngo bagiye ngo kubyohereza harangiye hafi nk'imyaka 3
nta n'urufaranga na rumwe bigeze baduha ahubwo turaza ku murenge murenge ukavuga ngo nitugende ku karere ngo bazaba batubwira kugeza na n'ubu turacyateza amaso
narindi ku karere inshurizi 6 ngenda ndari nyakarenzo n'urugendo rwanjye n'inkoni n'umuvuduko ngongera nk'ari muhanga nkagera hano ku munsi wa
uretse ku rwego rw'akarere ka Rusizi aba baturage banavuga ko ikibazo cyabo bagiye bakigeza kenshi ku badepite ubwo babaga bakoreye ingendo z'akazi Rusizi nyamara byose ntibigira icyo bitanga bagasanga kari akarengane bakomeje gukorerwa n'inzego za kabarenganuye
nta karengane gakomeye rwose yereye ubona ari akarengane none se bagutemye indimu imyembe ikawa isina wareberagaho urumva ubuhombye
nta karengane gusa kari nanga ko wagira ngo twese urwanda turimo nk'ubw'igihugu abandi barimo twarapfuye twarapfapfanye byaratuyobeye abayobozi nibo bakadukurikirana ibyo bintu twebwe twaheze mu gihirahiro abayobozi ubu burebe ukabona ntacyo bibabwiye
twebwe turasaba ko natwe baturenganye bakaduha urwo rufaranga rwacu natwe tukarwikenuzamo nweze ko kandi bo bayahawe atari ibyabo byangijwe kuki se twebwe batugeraho ntibayaduhe
ubuyobozi bw'ikigo cya leta gishinzwe ingufu REG buravuga ko amafaranga yabo baturage yamaze kugezwa ku bigo by'imari bafungujemo konti igisigaye ari ukuyashyira kuri konti zabo ubusanzwe itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange mu Rwanda ari naryo rishyira imiyoboro y'amashanyarazi mu bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko umushinga ugiye gukorerwa hari imitungo y'abaturage wakabaye utangira iyo mitungo yaramaze gukorerwa igenagaciro no kwishyurwa Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho intambara imaze iminsi mu burasirazuba bw'ico gihugu hagati ingabo za leta n'iz'umutwe w'abanyamurenge uzwi nka twirwaneho yatumye abanyagihugu muri groupement ya Bijombo bava mu vyabo ku buryo benshi ubu bugarijwe n'ikibazo c'inzara no kutagira amazu yo kubamo ni inkuru y'umumenyeshamakuru Ijwi rya Amerika muri Kivu y'Epfo Vedaste Ngavo.
Gwigina gwizihirwa n'umuyobozi w'agateganyo wa groupement ya Bijombo we n'abandi bayobozi batatu b'igurupama bamaze iminsi mu mujyi wa Uvira bagerageza gutakambira amashirahamwe kubagoboka kubera ikibazo cy'inzara yugarije impunzi ziri mu Bijombo ni inzara yatewe n'intambara z'urudacya zihora zibasira iyo gurupama iri mu birometero birenga 60 uvuye mu mujyi wa Uvira
twaje gutaka ngo muri leta yama onije yose imenye kuko irenganura abantu izi ngo irenganura kiremwa muntu itabare bijombo irapfuye itabare bijombo imeze nabi itabare bijombo ifite inzara itabare bijombo irarengana akana kariko kose uhereye kunda uhereye ku mu ntambara uhereye mu matungo yabo ntacho bakigira yose yaranyazwe yaragiye amatungo barayajanye ibyo kurya ntabwo bafite ni jamaonish tujye kuyabwira ngo adufashe ibyo turyo adufashe ibyo kwambara adufashe amazu yo kuraramo kuko twasenyewe dutwikiwe gatatu twaratewe twaranyazwe
chef Gwigina Gwizigwa asobanura yuko nyuma y'ibyumweru bibiri habaye intambara za Kamumbo hagati y'igisirikare cya Kongo n'umutwe watwirwaneho ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge bamwe mu baturage bahungiye iyo ntambara mu myana itandukanye ya groupe ya Bijombo bugarijwe no kutagira ibyo bafungura ndetse no kutagira aho barara
nje wiwanje ku mugete impunzi zifite inzara mu buryo impunzi yicara mu nzu ikaza n'abana n'umugabo n'umugore bakaza bakicara mu nzu ngo duheze turye wewe usanzwe ku mugete nawe watwikiwe utananahinze ugafata byabahindi nawe waruhaye urya mukamubwira gutyo mukabigabana mukabisangira byamara gushira bumaze kurya mwese murangije mugateka imitwe gutekereza uyu mugoro baho ibindi biva kugira ngo babone ibyo barye impunzi ziratesese mu bijombo pe ibintu byo kuryama umuntu ni ukuryama mu ivu abana baryama mu ivu
bamwe mu baturage bateshejwe ibyabo n'intambara z'imitwe yitwajije ibigwanisho yibasiye imisozi miremire y'uturere twa Fizi na Mwenga na Uvira bakambitse muri Bijombo abandi bari mu mashyamba y'itombwe n'abandi bari mu nsengero no mu mashuri ku Murambi bose bavuga yuko nta buvuzi bafite kuko amavuriro yabo yahiye Sebineza John n'umuyobozi wa mitorite y'abanyamurenge muri Bijombo avuga yuko mu myaka irenga 5 bamaze mu ntambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho nta nkunga y'amashyirahamwe cyangwa ya leta bari babona kandi bahura babitakira
administrateur afite inzandiko shoferi bafite inzandiko zimenyesha kuko ibibazo byabaye mu baturage ariko nta gisubizo n'amaorganization yose akora muri territoire
ndabiluba muhale ni president kambi wa frere iri mu Bijombo irimo impunzi zirenga 3000 avuga yuko bugarijwe n'inzara kuko kuva gumino isengeye imyana yawe mu kagogo ndetse no mwishenge mu mwaka 2019 nta nkunga bari bahabwa leta cyangwa si y'amashirahamwe si mu Bijombo honyine hari iki kibazo cy'izi impunzi zifite inzara ahubwo n'izindi mpunzi ziri mu nkambi ya Mikenge Rugezi ndetse na Minembwe nazo zivuga yuko zugarijwe n'inzara mu ngendo amwe mu mashirahamwe arimo ishirahamwe ryawe n'igitaho ibiribwa rya PAMU ryagiye rikorera mu karere k'imisozi miremire yavuze yuko ari inkunga yo gufasha izi mpunzi ariko bafite ikibazo cy'uko nta mihanda ishobora kugeza imfashanyo aho ziri muri uku kwezi k'umunani mu ruzinduko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Congo Michael Hammer yagiriye muri Uvira yavuze yuko umushinga wa USAID ubugiye gufasha abaturage bo mu minembwe imikenke bijombo bahuye n'intambara biragoye kumenya imibare neza y'impunzi ziri muri grupu mubaye bijombo bitewe n'uko ziguma zihunga ariko imibare itangwa na societe civile muri grupu mubaye bijombo ivuga yuko ari abaturage bateshejwe ibyabo barenga 10,000 Vedas Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika uvira mu tara kivyepfo
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru y'imikino na sport ubu naho mu Burundi inkino zo gusozera ihiganano rya basketball ejo kwa Mungu niho ryasozerwa ritahukanywe na New Star yatsinze urunani ku munota wa 73 kuri 62 mu nkino za Afro Basket nazo ziriko zibera I Kigali u Rwanda ruramutse rutsinze Guinea uno musi kuwa mbere ruza guca rwinjira mu gice ca kane gishira ica nyuma izi nkuru zose tuzibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Inyuma yo gutsindwa mu rukino rwa gatatu na Cap Vert ku manota 82 kuri 78, u Rwanda naho rwari rwatsinze inkino zibiri za mbere zaruhuje na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Angola, igihugu cy'u Rwanda nticyashobewe kuronka uburenganzira bwo kujya mu gice cya kane gishira cya nyuma. Kugira u Rwanda rushike kuri iyo ntambwe, rutegerezwa kwitegura bihagije mu rukino ruzoruhuza na Guinea kuri no wa mbere isaha 12. Ubwo rukino rero ntiruzobagoroshe na gatoya kuko mu nkino za kivandimwe u Rwanda rwitabiriye mu gihugu cya Senegal imbere y'uko izo nkino za Afro Basket zitangura Guinea yari yatsinze u Rwanda. Muri zino nkino kandi ziriko zirabera muri Kigali Arena, icyerekana ko u Rwanda guhagabira n'uko mugwe wa Guinea werekanye urukino rwiza cyane mu gutsinda Misiri ku manota 86 kuri 78, umugwi usanzwe ukomeye ku mugabane wa Afrika. U Rwanda rukinira imbere y'abakunzi bago ruracyafise amahigwe yo gushika mu gice cya kane gishira cya nyuma, ariko byose bizova uko abakinyi b'u Rwanda bamenyerezwa n'umunya Senegal Sheksa bazitwara imbere ya Guinea. Iyindi migwi izohurira mu gice cy'umunani gishira cya nyuma ni Misiri izokina na Angola kuri no wa mbere, Nigeria izotana mu mitwe na Uganda, na Kenya izokina na Sudani yo mu manuko. Izo nkino zikazoba kuri no wa kabiri. Imigwi ine yafashe ibibanza bya mbere mu matsinda uko ari ane ariyo Senegal, Cape Verde, Côte d'Ivoire na Tunisia, yoyo yaciironka ubwo nyene uburenganzira bwo kuzokina igice cya kane gishira cya nyuma. Izo nkino za Afro Basketball ziriko zirabera I Kigali mu Rwanda bitekanijwe ko zisozerwa itariki 5 z'ukwezi kw'9. Mu Burundi naho kuri no w'Imana niho hasozerwa ihiganwa rya basketball mu gisagara cya Bujumbura. Mu rukino rwa nyuma New Star yatanye mu mitwe n'urunani imigwi ibiri biboneka cyane ko yikomeje. Muri urwo rukino New Star niyo yatahukanye intsinzi ku manota 73 kuri 62 y'urunani. Iyo ntsinzi yaranezereje cyane umumenyereza wa New Star, aho yamenyesheje ko umukenyuro yateguye abakinyi biwe bawushize mu ngiro bibatuma bashikira intsinzi imbere y'umugwi utoroshe na gatoya.
Yere bazaye ko tabire bitwaye rushije atariko tugeze twagerageje gukenyura randi twamuza gusutira kure no gutsinda yidegenze ampitwa jatuma rutana ma robot defensif tukaba yabuza kuko barabikira ko cyane bakira ku ma robot defensif cyane ukindi kutwaba bujije amatire yabo yatuba po ejo yari abakundi n'ubwo twaragerageje gutura yakase.
Mu mugwi w'urunani bamenyesha ko ivyo bateguye bitabakundiye. Umumenyereza w'uwo mugwi akaba amenyesheje ko urwo rukino rwabahaye icigwa bazokorera ko mu ihiganwa ryimirije.
Twavuze amahirwe yo gutsindana ko amashuti yatwamiye amaransefa, amashuti yatwamiye kandi nta bintu bikintu twatumye ejo bari mu rungu rw'inyinshi. Ndiba jako byose biri mu bintu byatumye je igenda gukira. Bashasha nibyo ntibaramenyeraje. Nanje masi nyinshi maze kuba tumaze kubona na turema bimwe ndizibiri. Ariko ndumva yuko atacyo kwa kwa jyo twara kina match bari ku. Ariko jeno gwa ko abaye mona kanu kafatige ka match.
Kugira rero basketball ibandanye itera imbere mu Burundi, umunyereza wa New Star arafise icyo asaba abarongozi bishyirahamwe rya basketball mu Burundi.
Bo cyo no saba federation ya iwacu icambere no saba yuko yorondera ifashanyo ikasamura ibibuga. Yego, urabona ko ikibuga no kuri nge cyakiriye aba bantu ni ibintu urumva bitanezereye igisho kabisa kuri harugira ba basket rugeze. Ikindi no saba nuko bagihisha deformation aba arbitre kuko ari igihe umenga birabarengeye n'abantu ndabizi bashobora kwihenda ariko no kuri bagire deformation birafasha.
Tubibutse ko uwo mugwi wa New Star watahukanye icyo gikombe cyo gusozera ihiganwa ry'i Bujumbura ari nawo watahukanye igikombe cy'u Burundi bwose. Uwo mugwi rero ukaba ari uzoserukira u Burundi mu nkino z'akarere ka gatanu zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda cyuti mari muduteza amatwi akaba ni naho ngahaduce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru vya mbere twa twafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongereye bashikire kuri mikoro ari kumena Jean Diane ni nahazwe Facile Gebehu niwe yavyegeranije mugira umunsi mwiza mubaye no muvyanye.
Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.